Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya kabiri ndamukiza mu mwaka 2025 cyuti namwe bagenzi mashimye kuri kira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo kabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira amaritiro yababa amajana atanu yo mu bwoko bwa mazutu na essence yarafashwe mu ijoro ryo ku Imana rishira kuwa mbere muri komine n'intara ya Rumonge. Bene kubifatanwa harimo n'umupolisi ngo bari babikuye mu gihugu cya Tanzania baje kugurisha kuri magendo mu gisagara cya Rumonge. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa by'imonogoji, bavuga ko batabona ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo. Mu makuru ajanye n'impunzi naho icya gatatu c'abanyeshuri biga amashuri ari mu ikambi ya Nduta cyo kimwe n'abarimu imirimo yabo yarahagaze kuva kuri uyu wa kabiri biturutse yuko ishyirahamwe Save the Children ryahora ribafasha ryamenyesheje ko ata buryo bwo kubandanya ribafasha mu mugongo rigifise aya n'ayandi ni mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Amaritiro y'ababa amajana atanu y'ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu na essence yarafashwe mu ijoro ryo ku Imana rishira kuwa mbere muri komine ntara ya Rumonge. Amakuru ava muri iyo komine yavuga ko ibyo bitoro byari bikuwe mu gihugu cya Tanzania bigihugurishwa kuri magendo mu gisagara cya Rumonge. Abifatanywe harimo umupolisi, bamwe bakibaza ko ari nacyo gituma iyo dosiye iri kwigomba kunyegezwa n'inkuru ya Pierre Gahungu.
Ivyo bitoro vyafashwe ku mugoroba wo kuri w'Imana mu Karonda muri zone Kigwena muri komine n'intara ya Rumonge, vyose hamwe n'amabido 20 y'ibitoro vyo mu bwoko bwa mazut n'amabido 2 yuzuye essence, vyose hamwe bigira amaritiro y'ababa 500. Amakuru ava mu bajeje umutekano yemeza ko ivyo bitoro vyari bikuwe mu ntara ya Makamba bari babijanye mu Rumonge. Hakaba harimo umupolisi akorera muri komisariya ya Rumonge. Ivyo bikaba vyatumye iyo dosiye igomba gufukafukwa nk'uko ayo makuru nyene abandanya abivuga. Mu ntara ya Rumonge abenshi mu bakora urwo rudandazwa rw'amagendo ni bamwe mu bajejwe umutekano canke abakorana nabo bajejwe umutekano. Abandi babidandaza baba bagizwe ahanini n'urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo bituma haba ukudahana ababifatanywe. Amakuru avaho nyene avuga ko uheruka gufatanwa amaritiro arenga 5,000 agurishiriza muhiriwe atigeze ahagarikwa. Abamuzi bakemeza ko bamubona atemberana na zimwe mu ndongozi z'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Ayo makuru akabandanya amenyesha ko muri ivyo byose bikogwa abanyagihugu biyunguruza aribo bagwa mu mporero, kuko ibiciro byo kwiyunguruza byabaye umurengera. Abandi bagwa mu mporero n'abasumyi, kuko ibiciro by'ibidandazwa byakenerwa bica biduga kuko bigorana kuvyunguruza.
Urakoze Pierre Gahungu. Amakenga ni menshi muri bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura biturutse kwiduzwa ry'ibiciro ry'ibifungurwa byabaye umurengera, bavuga ko batabona ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo, bagasaba ababijejwe gukurikirana icyo kibazo cy'ibifungurwa kugira ngo gishobore gutorerwa umuti. N'inkuru ya Pacifique Nkishimana.
Nuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bitumenyesha ngo ntibabona ingene bagiye kubandanya babaho biturutse ku biciro by'imfungurwa byaduze igiciro bimwe birengeje. Nk'akarorero, ikiro cy'umuceri cyahora ku 400,000 ubu kigwa 550,000. Ikiro cy'ibiharage ari nabyo byankenerwa cyane cyahora ku 350,000 ubu caraduze gushika ku 500,000. Eka ngo yaba igiciro cy'ifu y'ibigori imyumbati, inyama n'ibindi nato nyene byaraduze. Abanyagihugu basaba bijejwe gukurikiranira hafi iryo tuzwa ry'ibiciro byabanye murengera.
Ikiro cy'ibitunguru cyahora ku 2000 ubu kigeze ku giciro cy'4000. Ikiro cy'inyama cyahora ku 45 ubu kigeze ku 32. Ibyo byose rero uko turabyihoreza nk'abenegihugu turabona ko ari bibaca. Twasabye abajejwe ibiciro by'ifungurwa barabe bakabanye ibiciro kugira ngo natwe abenegihugu tubone kubaho.
Kuri ayo makenga yose, uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Bujumbura kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendano.
Urakoze nawe Pacifique Nkeshimana. Bakunzi b'ikinyobwa gishasha cya Amstel gikogwa mu bigori giherutse gusohogwa n'ishyirahamwe Brarudi, barasaba leta n'iryo shyirahamwe ko igiciro cy'icyo kinyobwa cyugabanywa ndetse n'akanovera kacu kakongerezwa ngo narijya gihingurwa mu byo abanyagihugu basanzwe birimira. Ibyo bikaba bisabwa n'abanyagihugu bo mu ntara z'uburaruko. Inkuru tuyibaze Claude Manirakiza.
Nk'uko amakuru ava mu basanzwe bihereza icyo kinyobwa bivuga ngo kirazimbye cyane ugereranije n'igiciro cya Amstel yari hasanzwe. Bavuga kandi ko iyo nzoga nshyashya igura amafaranga 500,000 ku icupa mu bubare buto buto, nayo mu bukomeye iri ku mafaranga 700,000 ku icupa, ikaba kandi yahora igura amafaranga 300,500. Ntibatahura impamvu. Narya bizi ko ikorwa mu bigori twirimira hano iwacu ndetse ngo ikaba itagira n'akanovera. Umviriza umwe muri abo bakunzi b'icyo kinyobwa.
Mwebwe twaratangaje nuko ubona igiciro cy'ikinyobwa gishasha cya Amstel kiduga. Yaratubwiye yuko icyo Amstel ikoze mu bigori, nabyo ibigori tukabaha kiringana mu Burundi. Birumvikana ko igiciro cyatwigaragabanuka kuko icyo bakoresha mu kwihingura bimwe bimwe kwibanaho iwacu. Ariko siko bimeze, icyo bituma mvuze ko twatangaye. Hanyuma n'ikindi ku byerekeye akanovera kacu, ni ukuri abantu benshi ntibashimye akanovera k'iyo nzoga.
Basaba leta n'ishyirahamwe Brarudi ko bogabanya igiciro cyayo ndetse n'akanovera kakongerezwa.
Icyo gituma rero nosaba leta uko nomba bakirisi mutayimene nyamwe Brarudi yakumvikana na Brarudi kugira ngo bagaramire igiciro cy'icyo kinyobwa, hanyuma na Brarudi ikagerageza kongereza akanovera k'icyo kinyobwa kugira ngo abahora bakunda Amstel bayikunde ntibagabanuke.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba Gateka Kawe rwagerageje kurondera uwujeje ubudandaza muri iryo hinguriro Brarudi. Turamukena.
Inzamba abahura ari abanyururu bagira ku majana atatu bagiye kuronswa akazi biciye mu ishyirahamwe ntabariza ryitaho ineza y'abapfunguzwe n'imiryango yabo. Intumbero ngo ni ukubafasha kwiteza imbere kuko iyo basohotse ibohero baba bari mu buzima butari bwiza. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu, Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza yamishije ko uwo mugambi uzohera mu ntara za Ngozi, Kirundo, Muyinga na Kayanza. Tumwumviriza.
Abanyororo bafunguwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu badafite umurimo ariko bararangura muri kino gihe wo kwiteza imbere. Twifuje rero kubabwira yuko tugiye gushyira ku kivi abahoze bafunzwe bashika 300. Icyo gikorwa tukaba tuzogitangirira mu ntara ya Ngozi ku igenekerezo rya 4, niho tuzobonana na bamwe bamwe kugira tubabwire ako kazi bagiye kuronka. Bene wacu mwahoze mu mabohero atandukanye yo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, twebwe nk'imboneza zanyu twarabonye neza yuko iyo umuntu avuye mu gasho mu kibanda hari igihe bamufata nabi cyangwa bikavana n'imyifato twebwe tuba twavuye mu gasho twifashe, twavuze ati mugipfundwe ko bitubabaza ari nacyo gituma dusaba dushimitse n'abagiye gutaha vuba kuko amasa dusumira bariho nabone baze batwiture baze bashikire muri ibyo bikorwa tugiye guha bene wacu kandi abazobikora neza bakazohava banaronka kimwe twokwita amakontra indetermine naha rero tuvuga tuti umuntu ntanga yakazi abazoba twegeranije ingozi aho tuvuga nka Kirundo, Muyinga, Kayanza na Ngozi abo imodoka za mbere zizoca zibatora mu ndwi ikurikira guhera itarike y'indwi.
Makenga ni menshi mu mpunzi z'Abarundi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania nyuma yaho ishyirahamwe Save the Children biramenyeshereje kuri uyu wa kabiri ko rihagaritse ibikorwa byakorera muri iyo kambi bivuye kwigabanuka ry'imfashanyo zigenewe impunzi. Iryo shyirahamwe rikaba ryafasha icya gatatu cy'abanyeshuri biga muri iyo kambi cyo kimwe n'abarimu babo. Izo mpunzi zisaba abasanzwe bakorera mu gisata cy'impunzi kubagarukira ko hakiri kare. Ni nkuru baza mugenzi wacu Bonfils Niyongere.
Iyo ngingo yo guhagarika ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu Save the Children yamenyeshejwe bwa mbere abarimu bafashwe mu mugongo n'iryo shyirahamwe hari mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Mu nyuma barongoye ikambi babibwira impunzi zose. Imvongo nuko iryo shyirahamwe ritagishoboye gushyigikira abarezi n'abana ryahora rifasha bangana n'icya gatatu cy'abana biga muri iyo kambi ya Nduta.
Yahigishaga bigisha amashuri ya Save the Children niho barahamagawe basabwa bose guhurira kuri Eco Farm Congos bashitse bahasanze umutwe mukuru w'ikambi n'abakozi ba shefu n'abakorera Save the Children. Niho rero umukuru w'ikambi yabamenyesha ko kuva itariki imwe y'ukwezi kwa kane Save the Children itaki ko irakurikirana ibijyanye n'indero ngamikambi ku ngo z'uburyo ko abahora abafasha bahagaritse gutanga uburyo baca babamenyesha ko ariko baguma bigisha babasinyishije impapuro bivuga ko baguma bigisha gushika itariki 19 z'uko kwa kane ko bazomenya ishyirahamwe rizobandanya rifata mu mugongo abo ubwo rwaruka rw'u Burundi. Babwiye ko gushika itariki ya 19 bishobora gushika abarimu bakabagabanya cyangwa amashuri bakayateranya n'abakabagabura ku bigo bitandukanye. Ikindi umukuru w'ikambi yabamenyeshamishije ko atari Save the Children gusa ko hariho n'ayandi mashyirahamwe guca yugagwa tumva kubura uburyo bwo gufasha impunzi.
Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta basaba amashyirahamwe akorera muri ico gisata kubagarukira ko abana batarahagarika amashuri.
Numva ni ikibazo gikomeye cyane basaba abasanzwe bafasha ibijyanye n'impunzi ko bogerageza bakabana nayo badufasha kuko urabona Save the Children yari ifite abanyeshuri barenga icya gatatu cy'abana barenga mu ishyamba urumva ni abanyeshuri benshi. Ikindi gisata y'abandi bana bashyizwe na ERC rero tugasaba ko abo bana itariki 19 batotaha baguma biga hanyuma yumva ko hariho n'ayandi mashyirahamwe agiye kugara saba ko hasheri yobandanya idodora abayifasha kugira ngo ubuzima bubandanye.
Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'amakuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI abana barenga miliyoni n'ibihumbi 108 baba mu makambi y'impunzi ku isi ni bo bazokorwa ko n'igabanywa ry'imfashanyo zahora zihabwa impunzi biciye mu ishyirahamwe Save the Children. Mu gihugu cya Tanzania naho abana biga bagera ku 50,000 akaba aribo bashobora guhagarika amashuri cyangwa bakagirwa ko ingaruka n'iyo ngingo yo kugabanya imfashanyo y'ishyirahamwe Save the Children.
Ni ukuri inkuru ya Bonfils Niyongere duke dusozera hano makuru kabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi gire aho mwamwubahwe mubanye n'umubyanyu n'agahwane.